Yo, it's your boy Snow King on mic, nigga. Hey, yo, what up, Cody? Thank you so much, man. I'm on my own boss. Yeah, my overdue team, what up? I see you, Nanga. I see you, Stick. I see you, Driver.
I see you, MT.
And everybody in the house, Roddy. Keep it up. Subira inyuma, mugabo ntusubize inyuma. Jewe ndakunda kuvuga ibintu mu nyuma, mugabo ntibisubize inyuma. Subira inyuma, mugabo ntusubize inyuma. Jewe ndakunda kuvuga ibintu mu nyuma, mugabo ntibisubize inyuma. Umubosi wanje, Snow Candy umubosi wanje. Ibyo nkora byose ndabikora kubwanje nkoresheje head yanje. Umubosi wanje, Snow Candy umubosi wanje. Ibyo nkora byose ndabikora kubwanje nkoresheje head yanje.
Yeah, isazi nisinzira ryatsi kumiguruka nanje. Singo ni beat ivuza amatwa rumva amaboka kandika. Ni ara mode kuki wigira sindabyumva. Kubaka izina sukufyi naho uzoja hose je utoga umunyumva. Umubosi wanje, nkwemeze ko ndi umubosi wanje. Ujya mu bicu zigaru jana nuzi ko yahora ari umudemu wanje. Haguruka, tambuka, simbuka, sinuka. Ntugire ubwoba, turi kumwe naba. Niho baba, ntibava mitaba. Kuguma undaba, ibyo mvuga byo bari amakosa. Canke nabaye gugu nkambara impuzu si miliyoni ataramesa. Mugenzi wanje, jewe ndi umubosi wanje. Nta kindi kinzanye ngaha atari ukugusaba ibyanje. Bizane, ndabibone, ndaterekane yewe atari byo nguhane. Subira inyuma, mugabo ntusubize inyuma. Jewe ndakunda kuvuga ibintu mu nyuma, mugabo ntibisubize inyuma. Subira inyuma, mugabo ntusubize inyuma. Jewe ndakunda kuvuga ibintu mu nyuma, mugabo ntibisubize inyuma. Umubosi wanje, Snow Candy umubosi wanje. Ibyo nkora byose ndabikora kubwanje nkoresheje head yanje. Umubosi wanje, Snow Candy umubosi wanje. Ibyo nkora byose ndabikora kubwanje nkoresheje head yanje. Icyo ushatse kuvuga ntiwandike, nikibari cy'inyenyeri mwijoro zirakagushka buke. Ikeye amaso arahindura imico, akayaga kunkumura ntabya buhoro buhoro. Akanuti sorry ntuzonyankiwico. Paradigme ndre nibyaza vuga ipici gatambuka. Bajama bagashinuka kumbuga. Deya yacu balezilezi banga umusazi. Mucongereza ni go crazy. Sigi giri kigongo gire nibisigi. Young Snow niwe regil. Nigga nibisanzwe wiwe thunder ni karanga. Flow yanje singi zindi ntabyo baramenya. Niwanyere kicho sinya ngo nsinye nzosinya. Nacho nino nandagurutse na kapiteni. Gusa ngiyari umwami wibirere. Subira inyuma, mugabo ntusubize inyuma. Jewe ndakunda kuvuga ibintu mu nyuma, mugabo ntibisubize inyuma. Subira inyuma, mugabo ntusubize inyuma. Jewe ndakunda kuvuga ibintu mu nyuma, mugabo ntibisubize inyuma. Umubosi wanje, Snow Candy umubosi wanje. Ibyo nkora byose ndabikora kubwanje nkoresheje head yanje. Umubosi wanje, Snow Candy umubosi wanje. Ibyo nkora byose ndabikora kubwanje nkoresheje head yanje. It's your boy Snow Candy, nigga. You know what, nigga? I kill the business with no other. Just get the fuck down, nigga. And every day we stay up. Grand every summer, every moochie.
Call it the magic.
Yeah, I can give you big up to all my neighborhood. Madrid, Ziggy, Deya, BK, Bobo, Masha.
Jeffy.